Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Ethnonews ifashishwa uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Niriwe cyamwaramutse nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga muri mu mpande zine z'isi joenda tubashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Muratwumviza kandi no ku rubuga ngurukana bumenyi west@kaburungonge.info. Duhere i Bukavu, kuri wa kane urangiye niho hasozerwa ikoraniro mpuzanara hagati ya Kivu y'ubuseruko n'ubumanuko yabaye ku igerekerezo rya 12 na 13 Nyakanga mu hoteli Panorama y'i Bukavu. Ku bijyanye n'uko mu izo ntara abananya kwibonekeje imigwi yitwaje ibigwanisho, intumbero kwari ukurabira hamwe uko bafata mu mugongo abasanzwe bafasha gushirirwanisho hasi no kubasubiza mu buzima busanzwe. Ni inkuru ya Koreti Salima mu ijwi rya Odete Nibizi.
Mu kiringo cy'iminsi ibiri ivyihwejwe haragaragaye ko hariho imigwi igwana muri izi ntara zibiri, ukaba wari umwanya ukomeye wo gutahura igikorwa cy'indani mu kibano mu mategeko mu gutanga inyishu ibituma nyamukuru hari ibandanywa ry'imigwi igwana n'ingorane kugira abayegamiye biyumvire kugarukira ubuzima bwabo. Ya Kivu y'ubuseruko Fele Rutayishigwa n'abandi benshi baserukiye leta uko ari zibiri baritavye ico cicaro biyunze na APC itegamiye leta bifadikanije hamwe na UN Habitat isanzwe ijejwe abanyagihugu.
Musenda, umwimbo w'ibiribwa ushimishije mu misozi miremire y'umurenge n'uw'amafi yo mu kiyaga Tanganyika waratumye ibiciro by'ibiribwa bigabanuka mu isoko y'ubumwe yo mu Rusenda. Impunzi z'Abarundi bakaba bashima ngo kuko bituma bahindura ifunguro y'ibiribwa basanzwe bapokera.
Ifugurwa mu isoko kweri turashima barefije turi mu mwandi mu Rusenda kubera indya nyinshi zidufasha zivuye murenge. Ugiye mu isoko ufise igihumbi kiwawe usumira abana ibitoki ibiraya nabo bagashima kweri. Twari twifuza ko bahora badufasha uko nyene bigume uko nyene kweri. Uzijya nk'imisi ibiri imboga z'umutanganyika iki gihe. Ugiye mu isoko na sengsa yiwawe usuma imboga kweri uzitwaye muhira tushimira ihoraho kweri.
Bukavu, aseri ifatikanije na seneri yaratanguje igikorwa cyo kubaruwa no gutanga ikarata biometrike ku mpunzi zo mu gisagara cya Bukavu kuva mu iyindwi turangije, kikaba kiriko kibera indenderi kikazorangira ku wa gatandatu igenekerezo rya 15 Nyakanga 2018. Ni inkuru ya Jisene Manirakiza.
Kuva kuri no wa mbere w'igenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2018 ishyirahamwe risanzwe rikurikirana impunzi ASEO rifashijwe na CNR mu kinofunofu ririko rikora isuzuma hamwe n'igabura ry'amakarata mashasha y'impunzi arizo carte biometrique mu kinyamazuru i Bukavu. Icyo gikorwa cyo gutanga amakarata cerekeye impunzi zituye hanze y'inkambi z'Abarundi n'iz'Abanyarwanda kizorangira kuri uyu wa gatandatu w'igenekerezo rya 15 Nyakanga mu kigo gitiramwe impunzi Ndendere i Bukavu. Bamwe mu mpunzi bamaze kuronka ikarata berekana akanyamuneza hamwe n'akamaro k'izo karata.
Ndi mpunzi y'umunyarwanda iba hano mu mujyi wa Bukavu. Twebwe twishimiye iki cyangombwa baduhaye, amakarita mashasha baduhaye. Mbere twari dufite igikarita kinini cyane cyatugoraga kukigendana, ariko aka gatoya baduhaye rwose kazadufasha kubera ko tukabika neza, karabikika ni gatoya cyane. Tukaba twishimiye iyi mirimo ASR na CNR bafatanyije ku bufatanye bwabo kuba badushakiye icyo cyangombwa.
Tubibutse ko izo karata kiringo cyazo zizorangira muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2019.
Turangirize ku inkuru ivugwa mu isange. Harabaye inyuruzwa ry'umupasiteri w'urusengero Kadafi ya 33 ku wa gatatu urangiye n'abantu bitwaje ibigwanisho rurimba indunda ku birometero 10 mu buraruko bwa Sange. Iyo yajanywe akaba hataramenyekana kugeza ubu. Umuryango wiwe n'abakristu hamwe n'abandi banyagihugu bo mw'uwo mutumba bakaba bategwa agashavu n'iryo nyuruzwa. Jafari bya dunia akatubwira ido ni ido. Aha niho turangirije yaga ino munsi mwayiteguriwe na Romese Makuba ahagarikiwe na Jack Kahora jewe kuri mikro ya Aimable Kavunja Paul na ubutaha.